Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Signorine Nijimbere.
Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya munani myandagaro umwaka w'2024 tuki namwe bagenzi mwashimye gukurikira hagiye inzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivana naho muherereye inisango y'amakuru mu Kirundi aya nayo akaba adakugirwa ingingo nkuru nkuru zikurikira Hari umukenyezi kuri uyu wa kane yahatswe gukorora imbanyi biturutse ku mupolisi yamukubaguye ivyo vyabereye ku gituro c'amabisi aja kumusaga abakenyezi bari hafi yiwe nibo bamutabaye ariko umukenyezi n'umugabo wiwe bahavuye burizwa imodoka y'igipolisi gushika ubu atawuzi Mwano mezi atuanda tuaheze ihohoterwa jabari mashira hamwe yaba haranira gateka kazi na muntu harimo n'abamenyesha makuru yari monogoje aho bamwe bafunzwe abandi bagahakwa no kunyuruzwa izo biri mu cegeranyo cha mezi atandatu ya mbere yo muri uyu mwaka cakozwe n'urunani rw'amashira hamwe y'abarundi haranira gateka kazi na muntu muraza kuvyumva Evariste Ngayimpenda n'umuhinga mu bijanye n'igwirirana ry'abantu arasaba ko rusansuma yimirije mu gihugu yo kwisunga izimaze gukogwa hagahabwa nako kazi ababishoboye kuko mu gihugu barahari kugira icyo gikogwa giheze kigende neza idonido ni mukanya kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, inzamba, akaburungu, org.
Ndasubiye kubaramutsa. Inyifato y'abapolisi bacungera umutekano mu bituro vy'amabisi mu gisagara ca Bujumbura rirateye isibe mu bagendesha imiduga n'abiyunguruza kuri uyu wa kane hari umukenyezi yahatswe gukorora imbanyi yiwe kubera gukubagurwa n'umupolisi muri parking y'imodoka zunguruza abantu zibakura mu gisagara zibajana ku musaga abakenyezi bari bahari baciye banyaruka kumutabara ahandi ho ngo yari kumeregwa nabi naho rero bamutabaye umupolisi yaciye abinjiza umuduga uwo mukenyezi n'umugabo wiwe ahatawuzi yo bajanywe inkuru tuyibaze mugenzi wacu Josephine Johnson Nkundimana
Abanyagihugu bavuga ko amarorerwa asigaye akogwa n'abapolisi bagenzura amaparkingi yabarengeye abantu barakubitwa ataco bazira abakenyezi bagakubagurwa atacamira akarorero n'umukenyezi yibungenze ari kubona umugabo wiwe bakubaguwe kuri uyu wa kane muri parkingi ya Musaga iri mu gisagara hagati yumviriza umunyagihugu yabibonye
umupolisi arongoye atwara abapolisi bari ku ruhande kuri parikingi ya Musaga na Kanyosha iminsi yose aza yambaye sivire na motorora akora afise ishavu ryinshi rwose rinarenze iyo kwasiteri ije irimwo umugore n'umugabo wa mupolisi atwara abandi bapolisi bajya kukirindira cyo kwandagaye acaraza abwira abo bantu babiri bari muri iyo modoka ati sohoka mwebwe ntimwatonze ku murongo wa muntu ari ndani muri kwasiteri ari kumwe n'umugore arishimira avuga ati twebwe kenda umushoferi wo ngaha kandi na wewe urabona ko ntwara imodoka zo ngaha twebwe rero kujyanye mwebwe abapolisi yaje umupolisi mukora akazi kamwe muraje kwa datonda ashika yinjira n'umusirikare muraje kwa datonda ashika yinjira natwebwe dutwara izibisi kureba nka muri parking ya Musaga turafise uburenganzira bwo kudatonda kubera ayo mabisi dukoresha ati kandi uyu muntu turi kumwe uyu mupfasoni uyu n'umugore wanjye kino wa mupolisi atwara abapolisi ari inyuma yakoze yaciye akubita wa mushoferi ari mu modoka amuta hanze amubwira ati wa mupolisi atanguye gufata wa mugore wiwe nabi wa mushoferi amubwira ati uyo mugore ntumufate nabi uyo mugore afise inganyi ikintu wa mupolisi yakoze yumvirije ibyo babwiye ko afishimbanye afashe wa mugore amaboko amukura mu ntebe acajugunyira hanze kujya ukiyarara ikintu wa mugore yacabaye ibaragaswe kuko wa mugore yaciye atembaganira hariya hanze amukuye muri kwasiteri umugore acakoma induru arakoma induru ararira rwose nukuri nukuri abantu bari batonze ku mirongo ya parking ya Musaga bagize ubwoba ati uyu muntu arapfuye
abakenyezi bari ngaho baciye banyaruka gufasha uwo mukenyezi yahatswe kwimbanyi yibungenze ikoroka ikibabaje nuko inyuma yo gukubagurwa uwo mugabo n'uwo mukenyezi wiwe baciye bajanwa ahantu hataramenyekana
abantu b'abagore bari muri parking ya Musaga baca baraza kubera ikigongo cyinshi n'impuhwe nyinshi ku bintu biri ko biraba baca bavyura wa mugore cyanse ko abyibuka kwere aramubyura baramwandaza baramwandaza baca mujyana ahantu hari agatutu bamujyanye ahantu hari agatutu ikintu cyabaye abantu bari batonze ngaho ku murongo baca batangura kwidoga bidogera wa mupolisi w'umushefu aza yambaye sivire afise na motorora akaba ari batwara abo bapolisi baba bari muri parking ya Musaga kitwa ko baje gutondesha abantu ba bantu baje batangura gutangura gutera induru ati nyakubahwa nabo babona umupolisi kandi urabona bambaye sivire twagize amakosa nimwe mukwiye kubahiriza agateka kazi na muntu none rero uyu mupfasoni umutereye hanze umuta hasi ibyo ngize sibyo ugize amakosa kiri wa mupolisi yaciye akora yaciye atwara wa mugabo na wa mugore wiwe bamwandaje abandi bagore ibyo rero ikintu tutaramenya ntituzi yuko yatwaye wa mugore kwa muganga ntituzi yuko yatwaye wa mugabo kumufunga
uruganda rwa radio inzamba gatika kawe twarondeye Pierre Nkurikiye avugira igipolisi kugira ngo agire icyo bivuze ko ntitwashoboye kumuronka
dutandukira igisata kijanye n'ubutungane aho Sentare Nkuru ya Gitega yasohoye kuri wa gatatu umutahe uhamagaza mu butungane umumenyesha makuru Gerard Nibigira akorera radio televiziyo Isanganiro muri iyo ntara ya Gitega uwo mutahe ukavuga ko ari kumvo z'amatohoza ukanatomora ko Gerard Nibigira azokwitaba Sentare kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya cenda myandagaro igihe c'isaha zitatu z'agatondo kandi yitwaje ibimuranga tubibutse kumenyesha makuru Gerard Nibigira mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu guheze yakubaguwe yongera anafatwa aja gufungwa n'urongo igipolisi mu ntara ya Gitega mu gihe yari muri station itanga igitoro ico gihe yararikuwe inyuma masaha make akaba yagirijwe ko yari kwafata amasanamu kuri station itanga igitoro amatelefone n'ivyuma vy'akazi bikaba vyaciye urongo igipolisi mu ntara ya Gitega akaba yaranse kumusubiza ibikoresho vyiwe yagiriza Gerard Nibigira ko yariko aha makuru mumenyesha makuru Bob Rugurika ivyo Gerard Nibigira akaba yarabihakanye kuko ngo asanzwe atavugana n'uyo Bob Rugurika tuve mu gisata c'ubutungane dutandukira ibijanye n'agateka kazi na muntu urunani ruhurikiyemo amashira hamwe y'abarundi aharanira agateka kazi na muntu CBDDH rurateye umutima uhagaze niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu ryakorewe abaharanira agateka kazi na muntu n'abamenyesha makuru muri kino gice cy'umwaka wa 2024 aha CBDDH ikisunga ubutungane budatunganyiriza bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu n'abamenyesha makuru bari mu buroko uhagarika no gushaka kunyuruza no kwaka ubuzima abaranira agateka kazi na muntu ivyo vyose ngo nta kindi bivako atari uko mu gihugu atanze ngo zihari zikomeye kandi zigenga zikingira agateka kazi na muntu kurikira Bertrand Ngendakuriyo ajejwe kumenyesha makuru muri CBDDH
akaroro ni inkuru menyesha makuru Foliane Irangabiye yaciwe gufungwa mu gihe cy'imyaka 10 ko yashikirije gusa ibyumviro vyiwe karoro tako gusa uko na imigene sibo mana yahoze ari umunyamabanga ku ishuri rya imyuga Kristo wa kumushasha ni mu ntara ya Gitega bagenda yaciriwe gufungwa imyaka 5 kuko yashize ahabona amari yo gushushuza abana babigeme kuri iryo shuri kibabaje kandi gitangaje nuko nako yejejwe n'ubutungane kugerekezo rya 1988 ruhesha umwaka wa 2024 none muri kino gihe akaba amaze ukwezi kurenga akiri mu buhoro ari ibintu bitangaje ibyo birerekana neza ingene ubutungane bukoreshwa ku mbuga za politiki uyu ndapfunze ku mbuga zitumvikana n'isandwa muhoza mwesha makuru mukinya makuru la Nova Burundi amaze amezi arenga 3 mwihero aho ubutumwa yanditse ku rubuga rwa WhatsApp ivyaha byo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu n'ubufunze biragaragara neza ko ari byitwazo by'ubutumwa bigira ubonyanga ibijanye n'uburenganzira bw'ibwo gushikiriza ibyiyumviro mu bijanye naho n'uburenganzira bwo gushikiriza amakuru icuka naco nyine si cyiza kuko nko kugenekereza rya 30 ruheshi mwaka wa 2024 Jean Nibigira akorera radio na televiziyo isanganiro mu ntara ya Gitega yarahagaritswe yongera kubagugwa n'urungu gipolisi muri iyo ntara mubora gufata amasanamu y'abanyagihugu ariko barakubagwa n'igipolisi yahavuye ari kugwa inyuma y'amasaha make ariko byamushikiye birerekana neza ko amenyesha makuru bageramiwe mu kazi kabo na cyane cyane iyo bashatse gukora ku mabi akugwa n'inzego za leta dufate akandi karerero na ka Pascal na Kirutimana kuri kinyamakuru iwacu akaba anarongoye igisata itegura inkuru zijyanye n'ibibazo bya politike nawe yahatse kunyuzwa n'igipolisi kwigenekerezo ya kane ruheshi umwaka wa 2024 mu gisagara cya Bujumbura murabona rero ko bisa n'uruhigi rwatangwe ku binyamakuru bikigerageza gukora mu bwigenge mu bihugu hagati ikicegeranyo cy'amezi 6 ya mbere y'umwaka kiragaruka kandi ku bikorwa bibangamira imigambi y'amashyirahamwe adahana inyungu za politike mu gihugu aho kugenekerezo rya 2026 mu harane umwaka wa 2024 mu gisabisho cy'abagize inzego za leta n'amashyirahamwe atandukanye mu kuru gihugu West Nationiye yarifatiye mu gahanga Gabriel Rushira arongoye ishyirahamwe Rikome na Faustin Ndikumana arongoye ku rwego rw'igihugu ishyirahamwe Parseme abagiriza ko ibyo bakora byose babikora bashaka kwankisha abanyagihugu umukuru w'igihugu hano no munsi rero muri CBDDH tubona ko iyo mvugo atashingiyo ifise na ntoyi ahubwo ashaka gucafuza abo bose bagwanya ibiturire n'amabi ajanye n'ubutunza kugwa n'ubutegetsi ibyo bikerekana ingene leta idashaka kumva ijwi rindi rivuga bitandukanye n'ibyo ibwira abarundi
inzamba
turacabandanye nano makuru mu gisata kijanye n'ubutunzi naho kuri uyu wa kane igenekezo rya 8 ukwezi k'8 umwaka wa 2024 ibanki inkuru y'igihugu BRB yasohoye itangazo ahitanga uburenganzira bwo kugurura amazu yo kuvunjiramo amafaranga mva makungu no gukora atankumanzi hakurikijwe amategeko agenga izikoreshwa ry'amafaranga mva makungu uwo wese avyifuza asabwa kwegera iyo banki kugira ngo imuhe impanuro zose zikwiye twobibutsa ko ayo mazu atari make yaramaze iminsi itari mike yarugawe mbere hakaba hari n'abakora ako kazi ko kuvunja amafaranga mva makungu abo bita abavunja ibafashwe barafungwa bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu imbere yo gusozera no makuru tubashikiriza ibijanye n'igwirirana ry'abantu abategura rusansuma yimirije bofatira kuzimaze gukogwa mu gihugu kugira ico gikogwa kigende neza uwo numwihwezo wa Evariste Ngayimenda umuhinga mu vyigwirirana ry'abantu ati uretse n'ivyo ikigo kijejwe rusansuma caramenyesheje ko n'uburyo buhari bubigenewe Evariste Ngayimenda rero akaboneraho kanya ko gusigura ido nido uko ico gikogwa gitegerezwa kugenda
iyo rusansuma twimirije ni ya kane ya mbere yari mu 79 ya kabiri yari mu 90 ya gatatu yari mu 2008 ko ari ya kane yo yategerezwa kugigwa neza kurumva hariho abagiye muri izo za mbere ndazi nuwagiye mu yo mu 79 n'ubu akiriho kandi azoshobora gufasha ari muri byo ikindi nuko hari abahinga batari bake bamaze kuboneka guko nk'icyo gihe cya 79 na 79 aho ngira bisa nuko atanu umwe yari ahari 90 bari bake cyane kugira rero igikorwa nk'icyo kiranguke neza bwa mbere bisaba uburyo bwinshi cyane ndibuka ko hari igihe mugabo birava kugena abantu basanzaye birava ugene bo bantu bamenyereye guhembwa no guhemba hari igihe bavuga bati rusansuma n'imiburu yashobora gutwara nk'idolari ku muntu Ariko ndibuka yuko mu kiganiro giheruka guca ku maradio utwara igisata cya Institut Statistique arico kijejwe ahanini orosansuma yaratubwiye ko ata kibazo cy'uburyo bafise n'imiburiburi gushika bazoheze guharura abantu, kuko abantu bazi yuko orosansuma twimirije ku itariki kuva itariki 16 gushika 31 z'ukumunani zobiheze mugaje ntibiheze hari aba baje guharura abantu mugabo mu nyuma ibyigwa nyezina niho biheza bigatangura ni habahinga baheza bakicara bagakora kugira ngo bashobore kwandika neza no kwiheza ibyavuye mu iyo rosansuma narirya muri iyo rosansuma twimirije bazoshira ko kisata batahora dushika ko 79 baharuye abantu gusa mu 90 baravuga bike kuburaro mu 2008 barashimikira cyane kuburaro n'umunsi naho bazokongera ko nivyerekeye iby'uburimyi ariko ntangorane guko ibyo by'uburimyi bazobikira nkuko bari barashize ko iby'uburaro guko burya rosansuma irondera cyane ibintu igihugu kiba gikeneye kugira ngo gishobore gukuza imigambi kiba gifise.
Ariko rero ngo kugira rusansuma ikogwe uko bitegerezwa nuko abanyagihugu bategurane nuko abanyagihugu bategurwa neza kugira ico gikogwa bacitabire uko bikwiye maze nabajejwe intwaro bagafasha batiziganya. Evariste Ngayimpenda akavuga ko ico gikogwa gitegerezwa kwisunga ubumenyi bw'abahinga mu bisata bitandukanye byuzuzanya mu gukora rusansuma ngo na cane cane ko mu gihugu bahaje dusubire tumutega amatwi.
Rero havuye uburyo haraheza hagakenerwa abahinga nabo bariho bariko baraboneka batari bake baba bize ibya demografi baba bize ibya statistike baba abahinga mu byerekeye bya kartografi kuko rosansuma bwitoke kartografi tera kugirwa neza kugira ngo ntihagire uwibagirwa kandi ntihagire uharugwa kabiri cyangwa gatatu. Kindi gikenewe nuko abanyagihugu bategurwa. Gutegurwa rero ubwa mbere bigirwa nabo nyine bajejwe rosansuma mugaba hanini bagafashwa n'abatware. Abatware kuva ku rwego rwo hasi gushika ku rwo hejuru kuko rosansuma bwiregende neza abanyagihugu bategerezwa kumva ko ari ku neza y'igihugu ko ari ku neza yabo ntihagire uwinuba ngo ni kubera iki baje kumparurira abana kubera iki baje kumparurira inka ibintu nk'ibyo navyo bifashwa cyane nk'uko ndabivuga n'abajeje intwaro hamwe n'abamenyesha makuru baheza bagasigura icyaricyo y'irosansuma ku buryo abantu bose bayihurumbira. Mugabe bigasaba kandi nuko abatware badakoresha igitugu cyangwa ijunja ryabo cyangwa ubasha bwabo bumviriza abo bahinga baba bagiye ku rubuga mugabe akabubahiriza hanyuma akabafasha mu byo basabye. Ibi ndabivuga guko byarigeze ndabyibuka neza jewe mu rosansuma rwe 2008 narimwo hariho umuburamatari yigeze kwirukana ujejwe rosansuma muri iyo ntara yarajejwe kubera bapfuye ngo ntamwakiriye lisi y'abagomba guha akazi nabo kumbura atabifitiye ubumenyi cyangwa batigishijwe batateguwe bikwiye. Byasabwe yuko abategetsi bo hejuru basubiza y'uwo muntu bakamuherekeza bakabwira uwo muburamatari ko ateza kumwubaha akamwubahiriza. Ariko ni ngombwa ngo abatwara bakorane nawe baba bari kuri rosansuma mugaba bakubana umwe umwe wese mu byajejwe ni naho n'abanyagihugu baheza bakabyitaba neza. Uburyo buhari abahinga bahari umutekano kabuhari integuro ikaba yagenze neza ntacu uza yuko yorosansuma yo kogwa neza.
Nino nga rero duce dusozerera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yomi ano makuru mwayashikirijwe nanje sinyire nije imbere naho ubutaha muraranikwe.